или Низвиди Америка. Radio Ijwi Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22 turaramukije shuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Jean-Vidé Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi serukira igihugu yaronse tike yo kuja muri kimwe c'umunani c'igikombe c'ibihugu vya Afrika yaramenyekanye ejo kuwa kane ni Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinée, Gambia, Cameroun, Comores, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Misiri, Mali hamwe na Guinée Equatoriale, Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comores vyunguruje naho vyarangije mu kibanza ca gatatu kubera byarangije na Algeria yatangaje abantu batari bake mu kudashobora kunguruza muri kimwe c'umunani c'amahiganwa ya CAN ni mu gihe hari migwi imwimwe abantu benshi batari biteze kwishika kure nka Malawi, Guinea Equatorial na Cape Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri kimwe c'umunani. Inkino za kimwe c'umunani zizotangura ku munsi w'Imana wimirije aho inkino zizoba Burkina Faso izohura na Gabon mu gihe Nigeria izokina na Tunisia. Hari ibindi bitangaza byaba byitezwe muri kimwe c'umunani cy'amahiganwa y'igikombe cya CAN no kubirorera. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari Bujumbura. Uwundi mutumire ni Yves Musamahani umufana w'umupira w'amaguru ariko akurikiranira hafi igikombe cya CAN. Bombi rero bari i Bujumbura mu Burundi. Imbere ko dutangura batumire mbanje kubaramutsa. Twihanganire nti turashobora kuronka abatumire ku mirongo ya telefone mu buhinga bw'ivyuma bariko baragerageza kubatorongera nkuko rero nariko ndabivuga imigwi nserukira igihugu yaronse itike yokuja muri kimwe c'umunani c'igikombe c'ibihugu vya Afrika yaramenyekanye ejo kuwa kane akaba ari Burkina Faso, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire hamwe na Misiri, Mali na Guinée Equatoriale. Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comore bikaba vyunguruje naho vyarangije mu kibanza ca gatatu kubera vyarangije neza muri ico kibanza. Imigwi ya Ghana na Algeria yaratangaje abantu batari bake mu kudashobora kunguruza muri kimwe c'umunani c'amahiganwa ya CAN. Nimbwe hari imigwi imwimwe abantu benshi bari biteze ko ishika kure nka Malawi, idashika kure nka Malawi, Guinea Equatoria, Cape Verde, Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri cyo kimwe c'umunani cy'ihiganwa rya CAN. Inkino za kimwe c'umunani zizotangura nk'uko nabivuze rero ku munsi w'Imana aho mu nkino zitezwe Burkina Faso izohura na Gabon mu gihe Nigeria izokina na Tunisia. Yusuf rero mu batumire Yusuf turashoboye kumuronga ku murongo wa telefone. Yusuf Mosi
bicikagurika ndabumva nabi.
Yusuf uratwumva?
je de mon côté si ndabumva na gato yatuma bicikagurika mugaho connection fite ni full niba ni problème ya liaison je pense parce que
ariko ndabumva
si ndabumva na gato
ntimunyumva ntimunyumva je ndabumva neza
je de mon côté byose biri branché microphone headphone everything
muranyumva je ndabumva neza muranyumva Alo, alo Yusuf, muranyumva?
Yeah, nabi nabi, bon.
Reka je ndabumva neza, ndabumva neza nimba munyumva, ndabumva neza.
Ah, de mon côté biguma bicikagurika côté nuzenye headphone niyo ndabumva na kumva na gato.
Wakura ku izo headphone ukaraba ko bishoboka ukoresheje uburyo busanzwe?
Nafashe na telefone bimugaho biguma bicikagurika.
Je ndabumva, ndabumva ta kibazo muriko muravuga nta kibazo.
De mon côté headphone niyo idapasa neza.
Reka nimba munyumva. Je ndabumva, reka dutangure. Muranyumva?
Okay.
Yego, umutumire rero wacu ni Yusuf Mosi ajejwe amahigana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ari Bujumbura. Mosi ndabaramukije.
Amara mahoro.
Yego, kuri aya mahiganwa ya CAN mu nkino zo mu migwi amakipe yarimwo zarangiye jo ku munsi wa kane amakipe akaba yaronse tike yo kuja muri kimwe cy'umunani akaba yaramenyekanye jo ku muhingamo. Mubona mu nkino zo mu ntango zabaye muri iyo migwi amakipe yarimwo muri rusange ku bwanyu zagenze gute?
Muri rusangi je nibaza yuko tugiye turazuma by'umugwi umwe turabona neza yuko umupira wo muri Afrika turetse abo bakinnyi basanzwe bakina Buraya hari ikintu kiriko kiriyongera cyane cyane ku migwi isanzwe ikinira iwabo ni ukuvuga abakinnyi bakinira iwabo kuko twarashoboye kubona yuko imigwi imwe imwe yagiye iragira ingorane dufate nk'umugwi wa Tunisia nk'umugwi wa Kameruni nk'umugwi wa Senegal umugwi wa Maroc umugwi wa Misiri umugwi wa Algeria iyo ni imigwi yagiye iragira ingorane kandi byito yuko isanzwe ifite abakinnyi bakina mu mahigano akomakomeye i Buraya icyo twabonye nuko aba bakinnyi twibaza ko ari bato bato abakinnyi basanzwe bakinira iwabo cyane abakinnyi basanzwe bakina mu migwi ibayabaye nawe yoba ariyo hanze kuko basigaye nabo nyine bakina umupira mwiza cyane kuko barashoboye kubyifata neza barazibira iyo migwi ikomakomeye mugabo jewe nk'usanzwe atunganya amahiganwa mu Burundi cyane nsanzwe nyoboye amahiganwa mu karere ka Afurika y'ubuseruko icyo ndabibonamo cyane cyane nuko abakinnyi b'i Buraya murabona baza iminsi ya nyuma hanyuma ikindi nacyo gikomeye nuko turaje amashampiyona yabo bakina ni ukuvuga amahigano bakini wabo bakina nk'inkino nka zose ni ukuvuga rero baza kudushikira ino muri Afurika baramaze ku buryo nawe nyine usanga no kwitanga ari guke hanyuma kujya bituma abamenyereza batabaronka ku gihe bica bituma rero badashobora kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashireho imikenyuro yotuma bashobora kubyifatamwo mu nkino baba bari kwarakina
turabigaruka ko
imigwi yindi tuvuga yuko ironka umwanya mwinshi wo gukina imuhira gukinira imuhira bakongera bagakina match za kivandimwe zituma bashobora kumenyerana hanyuma ukinye n'umuntu yarushe agifise championa ndende gushika mu tano murumva yuko nawe nyine atitanga ijana ku ijana bica bituma rero wa mwimbu udashobora kuboneka neza
turabigarukwa ko turafise kandi umutumire twamuronse ku murongo wa telefone wundi Yves Musamahani Yves uratumva Yves Musamahani uratwumva ego washobora kongereza volume ntitukumva neza ku telefone ku murongo wawe
ndabumva
Yego ndashaka ndababaze kubi ibyerekeye iki gikombe cha Kan inkino zo mu mibi ama ekipe arimo zo mu ntango zararangiye izamenyekanye zanose tike kuja muri kimwe cy'umunani zikaba zaramenyekanye jo mu nkino zo mu migwi ama ekipe arimo zabaye imbere yuko izizivamwo muri iyo migwi zikaja muri kimwe cy'umunani mubona muri rusangi zagenze gute kuri mwebwe
yese bisanzwe no bwa yuko cyagenze nkuko yese ko narabyindabite ndabikuntu imigwi yo muri Afrika yayisanzwe imenyeye kugira atsinda cyane yatangaje kuko simazini tubona umupira w'amaguru hari ibintu by'ibitangaza ni bya baiza iyo adakonje se moroshe kati kati kitangara yena nda kitende kwera de ya kunyaje ni sa dini ya kiwa bataraza mu kwa baji kwa ni ba boy basanga na plaza ni kije mu konda biye ko sama ibihumbi na kabiri somo kombe kisiyo sirazo sasa kuno bariko aravuga ku rupapuro kuno bari atumuguzuye mugaba gashya bakabaye atani gitumwa kiba batinze yena mu gwarje yara kugarije yo ibyo mbona byo byo naho bavuga ngo bamaze imyaka n'iki 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 cyo datindwa hageza kabo kuri kandi mbona kwari keza kuko bataraza bica cyaye mu kigo amahara bari ho ni nuko no kuvuga ikwa dunia rimwe ikwa jingo makrima nibaza yuko ushuhe bwabarabaye kuri kubarabu bwa bakina mu kigo abonye n'ubwo bakina ko bose yari kiri cyane ko twa cyara kitse nuko abakiba bavara baye ko sanse yari kiri ko bavuga ngo bagira kandi ngo bayunguruze
ajumva ive ahantu sinzi kwandu uri hari umuyaga hari ibintu biguma bivugira muri ntuze muri telefone yawe sinzi ko woshobora kwigira nka hantu kugira ngo tukumve neza yego eka muri uwo mwanya benda baza Yusuf Mosi mwavuze ko hari migu yagize ingorane ari nk'iyo migu ya Algeria na Ghana ivuyemwo mu byatangaje abantu benshi ni migu abantu bari biteze ko izoshika kure nka Algeria niyo yari yatwaye igikombe giheruka ni ekipe ikomeye imwe n'abakinyi bakomakomeye bari iburaya kubwanyu mwabuze izo ngorane nizi nikiye cyashitse chatumye iyo migwi ivamwo kare mu byatangaje abantu batari bya Allo Mosi?
Oui, ndabumva.
Yego.
Chatumye iyo migwi igira ingorane nije nababwiye yuko turaje n'imyaka turabe abakinyi ibihugu byinshi bya Afrika bikoresha jeno fata nka karorero nk'umugwi wa Algeria. Algeria ufite abakinyi jeno kwita nigeze gukoresha kera nitunganya baramutse bashize mu mahiganwa ya Afrika nkaja kubafasha gutunganya ariyo nk'aba ba Islam Slimani no fata karorero nka Misiri ifite abakinyi batari bake abagana baba Thomas Partey nabandi aho twarigize kubakoresha mu nkino z'abana bato bato hanyuma rero ukacuraba uyo muvuduko bakinira ko iburaya bakina inkino nyinshi mu mwaka zituma bwa bukomezi ni kuvuga icyo twita fresher physique umukinyi ateza kuba afise siyo bagifise nk'imwe ya kera na nico gituma ubona ubu bahuye n'umugwi ubashira mu bihe bigoye ni kuvuga ku ruhande bimwe twita physique ni kuvuga ingufu bakabakinira n'ingufu urabona neza yuko abo bakinyi atakuntu bakivyifatamwo kubera iki kubera yuko umupira wo muri Afrika ni umupira usaba sico kimwe n'uburaya bakina umupira umwe wese bafise igice akiniramwo ni ukuvuga football de zone mugabo muri Afrika ni umupira wo gusekana kujyo ufise umupira ha usanga haje nk'abantu babiri cyangwa batatu kandi bakaguseka kuri ubwo bitumye rero n'ibyo abo bakinyi kubera yuko usanga ibintu nyinshi kuko bahembwa menshi bagacaba bakoresha cyane ya fresh physique twiteze siyo bagifise kuko imyaka nayo igumye hanyo bahuye rero nabana bakiri bato kuko turaje nk'imigufisa abana bakiri bato dufate nka za Cap Vert dufate nka za Comore urabona neza yuko bakana nabo kandi umupira bakawubatwara na nicyo gituma rero iyo migwi uyu vyerekanye nize yuko atakintu kinini igishoboye mu gihe ihuye n'imigwi kirimwo abana bakiri bato bakibasha bafite inkino atari nyinshi mu maguru zituma bagumana ubukomezi bwabo neza
ariko ntabakiriyemwo Yusuf n'iyindi migwi irafise abakinyi bakina hanze za Cote d'Ivoire za Maroc za Misiri n'ayandi makipe arafise abakinyi bari hanze nabo muvuze ivyo by'uko baba bakina inkino nyinshi barushe izo iyo yindi migwi yarashoboye kunguruza niko cyatangaje abantu benshi kuri Algeria bafise abakinyi benshi naho bamwe bo babarushe bashizemo abandi ntivyotuma kalite y'umupira ikoroka cyane
yego mugabo turabibona dufate nk'umugwi wa Misiri nta kintu kinini yanovuga Mohamed Salah arakora cyane aba ba Elmini ariyo kintu kinini ya donc nta kintu barakora kiboneka dufate umugwi wa Algeria twarabonye yuko ata kintu kinini yabashoboye twarabo umugwi wa Maroc niyo ise mu bisanzwe yagisumba na Algeria ifite abakinyi beza cyane mugabo urabona nabo nyine gutsinda birabagora batsinda bigoranye umugwi wa Cote d'Ivoire turabe abakinyi bafite aba Haller aba ba Frankie n'abana bakiri bato bakibasha nicyo gituma nabo nyine bagerageza gusekana nabo kuko umukinyi hajya mu bisanzwe bijyana n'imyaka wajya umaze kurenza imyaka 25-27 Uburundi mukinyi si wa wundi ashobora gusekana donc icyo bita football de contact cyo kimwe n'umwaka n'umwana afite imyaka 22 to harimo ubudasa ibyo byose umuntu ashobora kubibonera he mu gihe yofata amaliste yose ukagira icyo twakwita urugero ni ukuvuga moyenne y'imyaka ni ukuvuga urugero rw'imyaka imigwi iri kuragira neza n'imigwi ifite urugero ruto ni ukuvuga ku myaka 23-22 mugabo amaze gushika kuri 27-38 ntakintu bagishoboye ngira ngo mwarabonye ibyo ujya mu nyezamu wa Algeria ujya agenda muzi kuva 2013 ari hajya muri nyezamu mwiza cyane nize cyane afite umubyeyi umwe w'umukongomani umubyeyi wiwe
reka tuze ku mirongo ya telefone
akomeye cyane mugabo ejo urabona baramuteye imipira iyo bamuteye yose ijya yose kera yarayikuramo mugabo kubera imyaka imaze kumujyana yose yarinji hari umupira n'imyaka
tuze ku mirongo ya telefone fise Desire mukundwa Desire uratwumva Desire uratwumva
Alo
Desire uratwumva
Asha nari sindabumba kweli sinomenya ikiganiro kingo cyo cyagenze ucyo cyose usanga nabonye ntumbero yacu kuri Facebook kare
ariko uranyumva
Asha wapi sindabumba neza gure sinomero yacu nabonye kuri Facebook kare ubundi gwe sinomenya mu tubira cyiki
ikundi reka umurongo wa Desire mukundwa ntumeze neza ntatwumva dufise Nsavyimana uratwumva
ndabanga neza cyane
Nsavyimana uhamagaye urihe
Nairobi muri Kenya.
Yego kuri iki kiganiro turiko turavuga ku ihiganwa rya CAN imigwi yaronse itike yo kujya muri 18 yamenyekanye ejo mufise icyumvira mushikiriza cyangwa ikibazo mubaza abatumire.
Nicyo kiriza nuko ikane yona mwaka twabibonye n'ibitangaza byinshi uko kubona nk'umuzi nka Algeria utahana inota rimwe ukabona umugana utaha nawone akiri majongera bintu byabitangaje cyane rero n'ubundi mbona ibitangaza yishimwe kuko haba nko gutungana yabona umugwi nka Gambia uri hawe utwabona umenga namahide yose twonka nkamara uko kwa tu ona mugwa gabo kuneko n'ishare to namenga na ko ndo sai yanga ka ifite cyo cyane ahubwo no kwa ona yuko kugira ikaka uri kurakira imbere kuri cyane kiri
turabashimiye kuko icyumviro cyanyu mushikirije
yego cyane cyane
murakoze
birande
Ive musamahani ura twumva neza ku murongo
niko ndabumva neza kabisa no kugorongo cyane neza
yego ku byerekeye ibi yari karavuga uyu Nsabyimana yavuze nyene byatangaje kubona Nigeria ivamwe na Ghana ariko aravuze ngo umupira wa Afrika ngo urikora uratera imbere niko ubibona uri kuratera imbere kurusha imbere y'ibihe by'imbere yaho Allo Ive
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. If you need
help, hang up and then dial your operator. Hinga bariko baragerageza gusubira gutunganya neza imirongo ya telefone yabariko abashitsi abatumire bacu n'abariko barazikurikirana iki kiganiro turi kuvuga kuri kana Ive musamahano wagarutse
yego
bandanye uvuga kugenda ubona ico cimviro umwe mu batwumviriza yahamagaye Nsabyimana ariko aravuga ko umupira muri Afrika wateye imbere ubona ko wateye imbere kurusha ibihe by'imbere yaho canke nuko ubu imigwi nka yose iri ku rugero rumwe
Ina bugafono mutsi kuratera imbere mu Afrika. Ikintu bamita ayinse, uko uraje bihugu bikuru kumva bamita ayinse mu Rwanda n'abiri. Bude niko ni garagaza. Bakiri ni rana ko ibi bidashira guhora ni bibi hanga ngo nyumba basinga ku Buraya. Niko gatanga bero ni bikuru sala roko ibi hanga cyo gukunda ibi bibi Buraya. Ibyo perekana yuko amasampiona yo muri Afrika ari ku rwego rw'ibyo ageze ko ari ubereke uraje deja rugwa komoro abakinyi turakinyisha bacyana n'abakinyi gana y'turakinyisha n'utradis mazina yona yufasa abasaba huri ndao n'ikinyi n'ozayo n'uko muri afrika muri muri kwari gukira gukinyisha kugaruka kuri Ndi ngo naga duha bagira n'ibyo bitanga abakina mu mazina abira yabaje mu kinyi cy'abari bakora abakinyi cy'abari kandi bahari yo kideyo kandi nagenda kugira kugira n'abuga ko imbere Dagona amazina ta amazina kora kundo ngi ngasasa hosa kinyereye urage deja apa ya komoro urabona ni za Zambia ruga ite si utanga si za kitara lo kutensi ona so la kinyo pira miza de dagona ko ngi ngi de ro ruga ite manga kwera de versama si kitara don pira mabu
Murakoze tugaruke kuri Yusuf Mosi naho kuvyerekeye ugutegura iryo higanwa rya kana ko gihugu ca rya kiye ca Cameroon imbere ko ritangura baravuga ko icyo gihugu gifite ibibazo bitari bike bijanye n'umutekano bijanye no kwitegura bihagije gushi kuba umubona ibintu biriko bigenda neza kubijanye n'ama infrastructure nk'ama stade mubibona gute gushi kuba
icyo novuga kuri icyo kibazo nuko twese mpungenge twize twibaza yuko mu byerekeye umutekano bitazogenda neza mugabo murabona gushika ubu Imana iracatinze umutekano umeze neza jewe ariho abo twadusanzwe dukorana ko nandaje nari kujyayo kubafasha mugabo ikindi kibazo cy'umwanya nashoye kuronka wo kugenda gufasha nga ikipe ya Tunisia iri hadi ya Rwanda kwa mumaja limbe nukuri
turamutaye ku murongo wa telefone Yusuf Mosi turasubira ku murondera ndiyasubira kuboneka turamuha ijambo Ive musamahani murakumva Ive uri ku murongo dufise ikibazo cy'abatumire bacu turo
agahaze gushiku agahaze gushiku uka agahaze kibuga kuko yarona
mwaratu umurongo wa Yusuf Mosi maze nabi umurongo wa Mosi umeze nabi reka turasubira tumuhamagare turabe na Yves Musamahani twamutakaje ku murongo wa telefone dusubire twibutse abariko badutega amatwi mu kiganiro cacu muri sanga uno musiko turiko tuvuga ku gikombe cy'umupira w'amaguru c'ibihugu bya Afrika ca CAN kiriko kibera mu gihugu ca Cameroon muri iki gihe imigwi inserikira gihugu yaronse itike yo kuja muri kimwe cy'umunani cyo gikombe ikaba yamenyekanye ku muhinga mu wejo kuwa kane ivyo bihugu navyo akaba ari Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinea, Gambia, Cameroon, Comores, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Misiri, Mali na Guinea Equatorial. Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinea-Bissau na Comores vyungurujwe naho vyarangije mu kibanza ca gatatu. Imigwi ya Ghana na Algeria yaratangaje abantu kuko batumire bariko barabisigura batari bake kubona ritashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa ya CAN. Nimbwe hari imigwi imwe imwe abantu benshi batari biteze kwishika kure nka Malawi, Guinea Equatorial, Cape Verde, Sierra Leone n'amazinga ya Comores yashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani. Inkino za kimwe cy'umunani rero nk'uko twari twamaze kubibabwira zikazotangura ku munsi w'Imana wimirize aho igihugu cya Burkina Faso kizohura na Gabon mu rukino rwa mbere, urukino rwa kabiri Nigeria ikazohura na Tunisia. Hari ibindi bitangaza byaba byitezwe muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa y'igikombe cya CAN ivyo no kubirorera mu gihe inkino zibandanye. Mu kiganiro rero muri sanga twari twatumiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ari Bujumbura. Uyundi mutumire ni Yves Musamahani umufana w'umupira w'amaguru ariko akurikiranira hafi igikombe cya CAN nawe nyine akaba ari I Bujumbura. Uretse rero inkino zizoba ku munsi w'Imana zizotangura za kimwe cy'umunani kuko nabibabwiye Burkina Faso izohura na Gabon, Nigeria igahura na Tunisia, ku munsi wa mbere Guinea izohura na Gambia, hanyuma mu rundi rukino rwo kuwa mbere Cameroon kine n'amazinga ya Comores. Twasubiye kuronka umwe mu watumire yagarutse ku murongo wa telefone Yusuf Mosi, uratwumva?
Ndabumva.
Musubire mubandaniza aho mwari.
Yego.
Mariko muravuga?
Halo.
Ndabumva Mosi, muduge ku ijambo.
Naye navuze yuko agahaze tukabona cyane cyane kubibuga no kuvuga hajya hagati mu gati niyo no vuga yuko ibintu bidafashe bitameze neza kuko gazo biraboneka yuko atari nziza kuko mwarumvise ko ariho benshi bidoze nka Algeria ari doze cyane, Tunisia ari doze, baravuga yuko ibibuga bitameze neza byotuma bashobora gukina wa mupira wabo wo hasi. Nibyo tubirabye, turibuka ko nka Côte d'Ivoire yaratsinze igitsindo kigira kabiri cyabonetse yuko cyakingiye kiri n'umupira wiyatse umunyezamu kubera iki, kubera yuko yameze nk'ugira isanganya kubera ikibuga kitari kimeze neza. Hajya a twovuga yuko ku ruhande bw'ubwatsi buri bwo hagati mu kibuga aho harimo agahaze, hanyuma nk'uko mubizi uko ikibuga umuntu aguma agikinirako niko buvunguka bikaca bituma rero n'abakinnyi badashobora kwisigura neza. Icyo nicyo cagenze nabi batagikoze neza, mugabo ahasigaye turabona yuko bimeze neza. Iyindi ngorane iriho nayo ni ngorane y'abarorezi. Egome nivyo kubera ikiza COVID hasohotse itegeko yuko ibibuga hojamwo inusu y'abateza kujamwo n'ukuvuga ibice 50% kwijana mugabo kiretse umunsi wa Cameroon aho bashobora kuduza ubushike 80% kwijana mugabo murabona nabo bavuze gutyo turabona ko abantu benshi batitabira ibino ego izima izinkino nkeya za nyuma twarabonye ko hamwe hamwe bagiye baragerageza bakaza ku byinshi twizere yuko rero mu gice gishira icy'umunani amastade azoshobora kuronka abantu benshi bashobora kuza kurorera umupira hanyuma bien service uza amategeko yuko boza ku bice bitarenga 50%
naho kubijanye
yuko muri iyi minsi ngahe tuzobona inkino nziza kuva ku munsi wa Mungu zizotuma zitwereka imigwi yifashe neza muri Afrika
naho kuvyerekeye arbitrage abajejwe ku kwarbitra inkino abahagarikizi b'inkino hari ikibazo cyabonetse cy'umuhagarikizi w'inkino wo muri Zambia urukino nibaza ko rwari hagati ya Tunisia na Mali yavugije ifirimbi y'ukurangiza urukino hataragera bakavuga ko atari rya mbere abikora muri rusangi mubona ivyerekeye guhagarika urukino inkino vyagenze gute
muri rusangi mu byo guhagarikira inkino kiretse bijya byashitse kurujya muhagarikizi wo muri Zambia abandi ntangorane nyinshi bagiye baragira kuko icyo twomenya nuko abahagarikizi bahagarikira inkino mugabo zirimwo abakinnyi benshi benshi mpuzamakungu bajya nabo hariyo amategeko usanga baramenyereye nka kujya bakinisha mu Bwongereza usanga atari cyo kimwe n'ahandi bica bituma umusifuzi avugisha ikosa bo baca babifata ukundi mugabo icyo novuga muri rusangi nta ngoranye nyinshi zahabaye kiretse kuri urya rukino harimo umuhagarikizi avuye muri Zambia na nacho gituma mubona batakimukoresha mwarabushoboye kubona n'abahagarikizi bo ngaha iwacu muri aka karere k'iwacu turafise nk'umudamu Salima wo mu Rwanda ngira ngo mwarabonye ko yabyifashemo neza cyane naho yavugije urukino rwari rugoye rwateza gutanga umugwi uzobandanya ihiganwa mugabo murabona yuko yabyifashemo neza cyane turafise umuhagarikizi wo ngaha mu Burundi ndabihawe n'Imana Pacific nawe nyine yarabyifashemo neza cyane turabona Peter Waweru wo muri Kenya nawe nyine yarabyifashemo neza cyane n'ukuvuga yuko ariho iterambere riko riraba mu byo guhagarikira bijya byashikiye ujya mu Zambia byarashitse mugabo twizere yuko izindi nkino zizobandanya zikinishwa neza ukuri kwami
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Ruhamya ari aratwakuye Ruhamya ari uratwumva
ndarumva
uhamagaye urihe
ndiyo mu Rwanda
ufite ikibazo ubazo umutumire cyanke ufite icyumviro shikiriza
ndashaka kubaza n'abantu bategereza abo batumire
barakumva
iyo arbitre yibye ikipe abereye ikipe imwe ahanishwa iki ese uwo mukino usubirwamo ari ibintu bigaragara umukino usubirwamo bundi bushyashya cyangwa ikipe yatsinze niyo yegukana amanota
murakoze
nagira ngo ndambaze ndakanutandikiraho gato ariko mu mutwe nabihangana bona muri stade turabona ko harimo bafana bakeya baje kureba umupira bitewe nyine n'iki cyorezo cya corona ese abantu bikingije n'abantu batikingije kubera iki batabakomorera babandi bikingije
bende inge cyangwa bishimire uko bitsingize babandi batitsingize bare bagire isari cyangwa bagire cyakana ndije ko baba kwitsingiza kugira ngo nabo twemezwe no twego kuba twareye umupira harimo wenda ibikombe bya mbere abantu bawe yasengaga bateze bagiye Tunisia bagiye South Africa kureba igikombe cya Afurika ariko ubu ngubu ntabwo arimo gutega bitewe n'ikintu n'igitorero ntiyakundi batuvuganira wenda njye sindimo ariko harimo abandi atuvuganira ku buryo abandi bajya kureba umupira bisingije murakoze
murakoze ndabashimiye Yusuf mu mwishure Yusuf Maranyuva Alo Yusuf Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Yusuf wagarutse Alo Yusuf turagize ibibazo ku mirongo ya telefone Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihiganwa rya CAN aho imigwi yunguruje yanonse tike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku muhingamo Yusuf yagarutse ku murongo wa telefone Yusuf uratwumva?
Eh ndamwumva.
Yego, reka tubandanye mwariko muravuga, mwariko muravuga ku vyerekeye arbitrage hanyuma sinzi ko ari kintu mwariko muraherereza ku cyumviro cyanyu.
Eh nariko ndavuga icerekeye arbitrage kuko ni kibazo nyamukuru kuko nico gituma ingino zigenda neza ico no vuga nkuko mubizi uyu mwaka twimirije igikombe cy'isi baje bahagarikizi bose mubona hajya benshi muri bo na bari ko barategurwa kugira ngo bazoje guhagarikira ingino z'isi yose zizobera muri Qatar. Ni ukuvuga rero bakifatamo neza kugira ngo bashobore gushikira ikiriya gikombe cy'isi yose. Na nacyo gituma jenge naraba muri rusange amakosa amaze gukogwa ni make cyane atotuma urukino ruhindura isura. Tukuyemo bijya byashikiye ujya mu Zambia hanyuma tukaraba nuko nkuko mubizi haraje ubuhinga bwa none ibyo twita VAR ni ukuvuga nibituma dufate nk'ahantu wiketse ko hoba hagiye mu ikosa canke ivyerekeye gutsinda aho bituma umuhagarikizi enda akaraba neza yuko atakibazo na kimwe kirimo hanyuma akatafata ingingo ngira ngo mwarabonye yuko abahagarikizi benshi
hari giye bahatsinze ubitsindo mugaba mu nzira zitameze neza zatuma basubira kucanye uwo bakoreye ikosa hajya muri bita surface de reparation imbere y'igori byacha bituma bashobora kugenda iraba neza kuko hariya abariyo uwundi muhagarikizi aguma kurikirana byose hanyuma amaze kuraba akaraba ukuntu igitsindo cinjiye akaraba uwo batize ukuntu bamuteze cyangwa ko bamuteze mu makosa aho niyo umuhagarikizi afata ingingo je novuga yuko hari utuntu duto duto cyane dushika kuko umuntu agoma ari umuntu mugabo muri rusangi inkino zose ziriko zigenda neza zihagarikirwa neza na raporo mbona zisohoka ku munsi ku munsi iyo tubajije abari hariye baratubwira yuko nukuri ibyo guhagarikira hari ikintu
kinini
kuko kirahinduka mu byerekeye guhagarikira ibintu.
Murakoze, reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Théophile Mugabo, uratwumva?
Yego, ndabumva neza rwose.
Uhamagara uri he, Théophile?
Umbagarariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ndara ya Kivu, mu teritware ni Masisi, akarere ni Ngungu.
Yego, turiko turavuga ku gikombe cya kane aho amekipe ya ronse tike kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku muhingamo. Mufise icyumvira mushikiza cyangwa ikibazo mubaza umutumire?
Rekomande nshimire ijwi rya Amerika nongere nshimire Afurika hanini kuko nje ngunda Afurika cyane kuba yarashobotse gushika ku organiza iriya kane ni byiza by'igikundira. Nanone nubwo ndi umunyafurika ngakunda Afurika, nakifuza ko Tunisi itwara igikombe cya Afurika nkuko nyikunda kandi bitavugitse ngo n'andi makipe sinyakunda. Ndayakunda kuko ndi umunyafurika. Nanone ngifuriza bose kugira ngo duharanire gukundana nk'abanyafurika.
Yego, uravuze ko ukunda Tunisia. Yarahatswe gukomereka, yarahatswe kutava mu migwi amaekipe arimwo ivyo bita amajonjora. Nikiye mwibaza izokora ko izohura na ekipe ikomeye gushika ubu iriki kina neza ya Nigeria ku munsi w'Imana. Nikihe ekipe yanyu mukunda ya Tunisia mubona mwo kwifuza ko yogira kugira ngo ishobore guhindura kumbure aho itoba ya vyishafashemwo neza mu majonjora?
Yego, gusa ni ukumenya ko biragora imikinira ijigora ubundi, ariko noneho nakwemera ko Tunisia ikora ibishoboka kose igakosora ahandi yagiye ikora nabi, igakina yumva yuko iri gukina ifite intego. Ibyo byazatuma uko byaba biri kose bashobora gutsinda, donge bakine bafite intego icyo bagamije bazakigeraho. Ndani kibazo cyari kabisa, ndiracika indege gusa.
Mwahejeje?
Yego, ndarangije. Reza ngaha, reka mbashimire, nongere mbashimire. Muje mutwibuka gusa, mutwohereze tubumve ku radio frequence.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu kuba mwaduhamagaye. Yusuf, hariho uwigeze guhamagara yitwa Rushatsi, yari yabajije ngo y'umwarbitre ngo ahagarikiye neza urukino kumbura agahengamira ku ruhande rumwe ekipe ngo igatsinda, ngo bikagaragara ko yakoze aya makosa uwo muhagarikizi w'urukino, ngo urwo rukino rurasubigwamo ngo bamuhana gute? Mwo bisigura?
Mu bisanzwe umuhagarikizi iyo ahagarikiye urukino rurangiye akazi ariho umugwi ubijejwe ucisubira guhura bakagira icyo bita isuzuma, no kuvuga bacishije muri bwa buhinga bwa none analyse video, bakaraba urukino rwose, bakaraba ukuntu wa muhagarikizi yavyifashemo. Hanyuma mu bisanzwe uko bigenda mu ibyo guhagarikira urukino, iyo umuhagarikizi atari ajya makosa yacamutwe amwe nyine biboneka bati uyu muntu yibye kubera byagenze muhayibi, ubwo rukino baragwemeza nicyo homologation
baje kugwemeza mugabo wa muhagarikizi yagize ibibazo kiwe bacha wamukuramu burundu ndashaka kubanga karore nk'uyu muhagarikizi uyu nyine wa Zambia haja yari muhaga yari mubahagarikizi bari bateguye bibaza yuko bashobora kumurunga nawe mu gikombe cy'isi yose bariko baracari ko barabamenye yarimwo mugabo turaje bijye bintu byamushikiye ntangeka ntazosubira kugaruka mbere nzotangara hamwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu twosubira kumubona ku rutonde rw'abahagarikizi mu bukungu kuko murazi neza n'ubwa mbere bari bamukuyemo bamwikeka ibyo kurya ruswa ubu rero bijya byamushikiye nawo yavuze ngo yaciye agwara n'ukuri nawe tuzosubira kubona mu nkino mpuzamakungu ni ukuvuga yuko amategeko aragoye cyane barayakazemo urukino ruheze barakora icyo bita seance video
hanyuma
ibyamwo bande n'abahinga bakomakomeye baca basubiramo bakaraba umunota ku wundi ukuntu umuhagarikizi yabyifashemo neza ari mu byo gukurikiza ari mu byo gufata ingingo zibereye mu mwanya mwiza ari uruhande yuko te amagara meza yotuma ashobora gukinisha urukino neza ni ukuvuga ko ivyo vyose ni ibintu baraba bakaca bashobora gutanga no kumuha maci zikurikiye
hari kindi yavuze ku nagikiye ko gatoyi ku bijanye n'abarorerezi igitigiri cyabo bivuye kuri covid ko byabitegekanijwe ko ari icya kabiri ibice 50% by'abashobora kuba bari mu bibuga by'umupira w'amaguru bishobora biba biriko byakira izo nkino yabajije kubera ibitigiri ari biri hasi ngo ni kubera iki naho ari ikibazo cya covid kumbura abo batashoboye kuhaza bashobora gusubirirwa ngo bagasubirirwa n'abantu bikingije kugira ngo ibibuga byuzure mwishura gute rushatsi
ikibazo cya covid ni ikibazo kitoroshe kuko ingingo ziracagoranye mugabo uko nzi amategeko natwe iyo dutunganije imino ngaha mu karere mpuzamakungu hari amategeko tugenderako ubwa mbere iki abarorezi nkariya muri Kameruni ho uwuza wese kuri stade babanza gusuzuma yuko afite icyo twita kinye bagasanga atangwara ya covid afite ni kuvuga test negative icyo ni cya mbere ubwo rupapuro aragwerekana imbere yuko agura itike icyo nacyo murabona mu bituma hataboneka abantu benshi cyane kubera kwipimisha yego nta mahera batanga mugabo umwa barata umwanya bigatuma badashobora kugira hanyuma ibyerekeye kwinjira na mahera tugiye turaharura turabona neza yuko iciro ku munyagihugu asanzwe kuko murazi neza abakunda umupira hajya sibajya abantu bakomakobe n'abantu basanze nyine babafana ukatisha umunsi ku munsi ateza kuriha amahera angana n'amaero atanu amaero atanu ni ukuvuga tuyaruye muri ahiwacu si munsi y'ibihumbi mirongo ibiri si munsi y'ibihumbi mirongo ibiri hanyuma icyerekeye cy'abakinnyi numvise mwabagije abakinnyi hajya mu mategeko uko bimeze ni uko umugwi umwe wese uje muri ajya mahiganwa barawuha uburenganzira bwo gushyiramo abakinnyi benshi ni ukuvuga barashyiramo mirongo itatu iyo wumva none bose mirongo itatu bazogwara aya nibyo bituma mubona neza Tunisia ashoboye gukina kandi ifite abakinnyi 12 bose bafashwe n'umugira wa covid
reka tugaruke
ni ukuvuga rero
muheraze cyumvira nigoga muheraze tugaruke ku mirongo ya telefone
halo
muranyumva
ndabumva nari mwobaza
reka tuze ku mirongo ya telefone hari utwakuye eli ndayihimbaze uratwumva
Ego ndabumva.
Ndahimbaza uri he?
Ibogeye cy'Uganda.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ku mutumire?
Oya, gese ikibazo n'intererano.
Yego mu itange.
Ego murakoze cyane, kinagomba guterera mu bijya kane. Uko twabonye ibintu bitandukanye cyane cyane ama empresi ahama ama empresi ahama si ekipe kwaiti zibiye yuko azorengana atarenganye.
Murakoze.
Alo. Alo.
Mwaheje icyumviro cyane mubandanye.
Ndabandanya ama naho kubyerekeye kugeza kane nyene ntizoye kubera icyorezo cya COVID-19 hariho amategeko agoye cyane yo kugira ngo abakiriya amabwiriza menshi rero. Alo,
ndabumva. Muhera heze
reka sino kibibirindi ndahantu mu modoka ari. Murakoze cyane,
turabashimiye cyane. Murakoze kuba mwaduteye akamo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mahiganwa ku nkino zihiganwa rya CAN ziriko zibera mu gihugu cha Cameroon muri iki gihe aha ama equipe ya Lance Tike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku munsi wa kane.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihiganwa rya CAN riko ribera mu gihugu cya Cameroon muri iki gihe inkino zo muri kimwe cy'umunani zikazotangura ku munsi w'Imana. Ibihugu bya Lance Tike yo kujijamo bikaba byamenyekanye ejo ku munsi w'Imana murantunga ejo ku munsi wa kane. Turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari i Bujumbura. Mosi, nashaka ngaruke ku karere ka Sekafa. Akarere ka Sekafa ukuyemo novuga nk'igihugu cya Ethiopia, sinzi kwa mazinga ya komora umuntu yo yashiramwo nizo byo nyene byashobwe guserukira ako karere. Ibindi bihugu nka byose byo mu karere ka Sekafa bikaba bitashoboye kuza kuronka itike yo kuja muri CAN. Kubwanyu biterwa n'iki ako karere niko kika kadafisa abashobora ku bihugu bishobora kugaserukira mu mahiganwa ya komakome? Uranyumva?
Nakumva nabi nawe. Okay,
ikibazo mwacumvise cyane ndagisubiremo.
Halo,
uyi muranyumva?
Ndabumva.
Yego, nayo ndabaza akarere ka Sekafa ni kuki umuntu aretse sinzi ko umuntu yo shiramwe n'amazinga ya Comore uretse Ethiopia niyo yonyene yari yashoboye kuja. Ibindi bihugu byose mu karere ka Sekafa ntivyashoboye kuronka tike yo kuja mu gikombe cha CAN. Akarere ka Afrika ka Sekafa nizihe ngorane gafise nikiye gituma kadashobora kuja mu mahiganwa akomakome kuronka amatike nkayo?
Gushika ubu akarere ka Sekafa turacyafite ibibazo na cyane n'ibibazo bijyanye n'ubutunzi, kuko nk'uko mwabibonye muri Cameroon je n'ahantu nkunda gukorera rimwe na rimwe rashoboye kuronka umwanya kuja kwigishayo ivy'intwaro no gutunganya inkino. Mwarabonye yuko leta ya Cameroon yashizemo uburyo bwinshi, hajya nta kibuga na kimwe bari bafite. Mwarabonye yuko bafashijwe n'Ubuyapani bashoboye gusubiramwo ikibuga cya Chiaounde, ikibuga cya cha Douala baragisubiyemo shots jana kwijana garua baragisubiyemo cyose limbe barasubiyemo barasubiyemo nkubuga ajya a kubaka ibibuga bitwara uburyo bwinshi hanyuma rero ubu hari amategeko mashasha yaje yishyira mu mupira w'amaguru muri Afrika CAF risaba donc cyo twita igitabo bita cahier de charge haba harimo ibikenewe kugira ngo baguhe uburenganzira bwo gutunganya inkino nk'izo z'umugabane wa Afrika tugiye kuraba hajya ibihugu byinshi byo muri Afrika bigishoboye kubikora kuko bisaba uburyo bwinshi abo twovuga binanata bagasaba iyo habaye ingorane ko batunganya cyane cyane n'igihugu cya Maroc cyane n'igihugu cya Misiri cyane igihugu cya Algeria cyane Afrika y'Epfo ibyo nibyo bihugu bifite ubushobozi bwo gushobora gutunganya izino nk'izo ku mugabane wa Afrika ibindi bihugu biri mu ngorane kuko n'ibintu bisaba amahera menshi mugabo murabona yuko izo nkino ziriko ziraba ubu zategeza kuba kuva mu mwaka wa 2009 mugabo baguma bazisubiza inyuma kubera iki bazisubiza inyuma kubera yuko igihugu cya Cameroon kitashobora kubitunganya muribuka ko n'igikombe cy'umwaka wa 2019 cyateze Cameroon mugabo wabonye yuko Cameroon yari itegura baciye bakibagitwara muri mu Misiri mwarabonye yuko cyateza kuba mu mwaka uhe mugabo mu mwaka uheze byashoboye gukunda siko vidi yabugiye ko igikombe cya Afrika gitegurwa byabugiye nuko igihugu cya Cameroon kitari bwaheze ibyo kubaka ibibuga
reka garuka kuri ibyo bibuga
garuka zose ni ngorane tugenda turagira z'ubutunzi zituma ibihugu byacu bidashobora gutunganya igihe aho rero tutavuze mu CAFA CAFA mu bihugu by'umugabane wa CAFA turi mu ngorane nyinshi fata Uburundi Uburundi umuzamakungu dufite dushaka gukiniramo inkino mpuzamakungu fata u Rwanda nacyo nyine baracugaye anda charugawe Kenya nacyo nyine baraye Nyayo Stadium igihugu cyo nyine novuga ukumbi gishobora gutunganya urukino mpuzamakungu bisunze ibyo ishyirwa amaguru ku isi FIFA risaba cyane ishyirwa umupira w'amaguru CAF risaba ni igihugu cya Tanzania cyo nyine gusa mugabo ibindi bihugu na bibuga dufise
reka mukurangiza
turamutse tutagira ibibuga cyo tugora kugira ngo bitunganye inkino mpuzamakungu ibyo nabyo n'iz'ubutunzi dusanzwe turimo bitaduha ubwo burenganzira bwo gutunganya
kurangiza dusigaye nyakanya gato hari n'ibyo bibuga iyo naho biba byatunganijwe neza kubera izo nkino inkino zimaze kurangira bitabandanya bifatwa neza nikiye mwoshikiriza kugira ibyo bibuga bibandanye bifatwa neza ni nko mu munota umwe
hajya ibintu by'ibibuga ni kwitondera hajya muri ko muragira ibyigwa ni kubyitondera mukaraba yuko ikibuga na inkino ziheze mbega kizobandanya gikora ukuri kwamye iyo ngorane rero ni ingorane ishikira bose ni nka kujya no muri Afrika y'Epfo nari mu bagiye gufasha gutunganya igino mu kwezi kwa Munyonyo naragendeye ikibuga cy'igihugu ikibuga cyiza cyane ni mu bibuga bibiri byari bikomeye ni ukuvuga ikibuga cy'i Cape Town hamwe n'ikibuga cy'igihugu
umwanya ugiye kurangira
umugabo bita Moses Mabija ugiye kubiraba
turabashimiye
nta kandi kiri ko kirakora
murakoze
ifo utunganyije ibibuga nuko utegura uburyo uronka
murakoze
byose bibandanya bisangiza
binyaka murakoze yari Yusuf Mosa jejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB iyo ari Bujumbura tuvuga ko turavuga ku gikombe cya CAN kiriko kibandaniza muri Cameroon naho imigwi yaronse itike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku munsi wa kane turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika dushimire n'umutumire Yusuf Mosi mwese tubifurije kugira ibihe byiza. Yeah.
everybody come together as one. We'll rise.